bambilassa Milana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu. Niriwe chenhe mwaramutse nshuti bakunzi ba radio Inzamba Gateka Kawe. Turi ku munsi w'Imana igenekezo rya 11 mu kaka rumwaka w'2021. Ni naryo sango mumenyereye gukurikira amwe mu makuru yaranze indwi turiko turasozera mukaba muyashikirizwa na jewe Josine Kaze. Mu gisata c'ubutunzi, itegeko ritegekanye amafaranga azokoreshwa umwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 yatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwa 25 ruheshe uno mwaka. Ije yerekana amatagisi mashasha atahora twozwa. Akarorero ni tagisi ya 18 kwijana y'amafaranga akoreshwa mu gutuma tumana kwa makuru kuri telefone ku muhora wa WhatsApp n'ubundi buhinga ngurukana bumenyi. Mu gusigura ayo makori mashasha, leta ikavuga ko ikeneye kuzamura ubutunzi ku rugero rw'ibice birenga 3%. Bimwe mu biri muri iryo tegeko twabishikirijwe na Delicia Kamikazi.
Ingingo y'ijana 13 y'iryo tegeko rishasha itegekanya amafaranga leta izokoresha umwaka w'2021 ushira 2022. Iryo tegeko ryerekana ko itagisi yiyongereye ku bice 20% ku bitambara by'impuzu bivuye hanze, muri ivyo harimo imisegetera ikoreshwa mu kwirinda imibu. Iryo tagisi ryiyongera ku bice 20% kandi rikiyongera no ku mazi avuye hanze. Ingingo y'ijana 14 y'iryo tegeko nayo yerekana amatagisi mashasha atahora atozwa. Aha twavuga nk'itagisi rya 18% ku kiguzi cy'uburyo bwo gutuma tumanako hakoresheje telefone ngendanwa, ivyo bita ama megabyte. Ahandi yaboneka inyongera y'ibiciro mu iryo tegeko ni ku batunze imiduga. Itagisi umuntu arihira imodoka cyangwa ipikipiki atunze ikora ritavana n'ubwoko bw'imodoka cyangwa ipikipiki, iryo kori rikazorihwa ku mwaka ku itariki 31 Gitugutu. Uwutazoba yarishe iryo kori akongera ko ihadabu rya 50% y'ikori ryategerezwa kurihwa. Iryo tegeko riratomora ko imodoka zitwara abantu zozo ziri 100% ku mwaka. Mumenya ko itegeko ritegekanya amafaranga azokoresha umwaka w'2021 ushira 2022 ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu kuwa 25 ruheshi uno mwaka. Iryo tegeko ryerekana ko amafaranga leta izokoresha muri ico kiringo arenga gato imyaridi 1,557 y'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga akaba yiyongereye ibice birenga 8% kuyakoreshejwe umwaka uheze.
Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem ryishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo, asigura ko ingingo yo kuduza amakori n'amatagisi bishobora gutuma nayo bari biteze batayaronka. Agahimiriza leta nyabuna kurondera amafaranga mvamakungu ashobora gusahiriza ubutunzi bw'igihugu kugira umunyagihugu ntabandanye avunika. Kurikira Faustin Ndikumana.
Nubwo ayo matagisi aba yiyongereye, ayo amafaranga leta izotoza ikoresha aguma gwa miliyaridi 1,600,000, urumva si n'umuliyaridi w'amadolari. Ni ukuvuga ko mu Burundi uko bimeze kose ntiturakwiza amatagisi dutoza ashobora kungana n'umuliyaridi w'amadolari. Ni uko hagira igihe muri zo gutoza amatagisi ugasanga kuyaduza cyane, harageze igihe bica bitangura no kubloka hamwe wayakura, cyane cyane hamwe usanga abantu batubanaje bagura ibyo bariko baragura cyangwa bariko barinanatangwa bwiza umwe ibona bagaca burahera kubera amatagisi aguma baremera batugeza kubanza kugira. Aho hose ni uguca uraba yuko hatagira igihe ibyo twobishikira, kuko uravye batanga amatagisi mu Burundi n'ubukene buhari iba ari ingorane. Mugabo amera yo leta irakene kuko naho yoba ikeneye kuriha ayo madeni bategeza kuriha abanangarirwa n'abarundi. Hanyuma ikindi nacyo rero ni uko tuvuga tuti uravye n'ibyari bikenewe ma infrastructure, iby'amabarabara, nyagankuba, ibijanye n'ibiraro n'amafaranga menshi akenewe cyane. Nicyo gituma rero ndahereje ubundi bagiye yerekane ko akenewe hafi n'ibihumbi 3,000,000 2,100,000 kugira Burundi bushobore kuzamura ubutunzi. Nibaza rero yuko leta nayo yuko nubwo bitabaye kutora amahera hagati mu gihugu, uravye ubutunzi ngene hageza ku bico bita strategie de mobilisation des ressources extérieures. Nukurundi n'uburyo bushobora kuva hanze bukaza gusahiriza mu gihugu. Kandi inzira kenshi ni uko baca bitunganya muri iby'intwari bereye, tugasubira muri bya bindi bitabasepeya kuza barasuzuma ingene inzego za leta ubushobozi zifise kugira zitunganye iby'amaproje bashobore kumobiliza amafaranga menshi. Ikindi uko dushobora kugira bya bindi bya evaluation ya doing business kugira abaguzi batunga nabo ubikora gute cyabo bihize bitaye mu gihugu igihugu kiwonke uburyo nzo bituma dufata umushyirano n'aba cyareta ko yongira ingufu kuguma yongera gusa yuko amaherazo yakura muguma apompa amataxi mu barundi n'ubutunzi butari ko buriyongera cyane bizokunda
mu makuru ajanye n'intwari ibereye twabashikirije mukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe amaze iminsi ari mu ntara ya Makamba avuga yuko imigambi ya leta hari y'Imana avuga kandi ko umuhisi Petero Nkurunziza yabayeho nka Yesu Kristo kuvuga ko imigambi ya leta y'u Burundi ari imigambi y'Imana ngo ni ugushaka gusinziriza abanyagihugu ku mabi leta ya Evariste Ndayishimiye iriko irakora abandaniriza aho uwo yasubiririye yagejeje nk'uko byashikirijwe na Charles Nditije arongo uyu mugambwe ukona utavuga rumwe na leta naye mu gisata cy'ubutungane Gerard Ndabirabe avuga ko ubutungane utazokwigera buronka ubwigenge reka mbere ngo n'abacamanza ntibazokwigera baronka uburenganzira bwo kwitorera ababaserukira kugavitaje imana yahoze arongoye sendika y'abacamanza mu Burundi Simabu havuga ko biteye isoni kubona uwitwa ko ari umutegetsi nk'uwo yigizayo ibyafunditswe mu nama rukokoma y'ubutungane yabaye mu mwaka w'2013 yemeje ko urwego rw'abacamanza rutegerezwa kwigenga inkuru twashikirijwe na Beni Atsela Kana
Gerard Daniel Ndabirabe aramutswe inama nshingamateka yifatiye mu gahanga urwego rw'ubutungane mu Burundi ngo baramutse bakareka abacamanza bakitorera ababayobora mu kazi umukuru w'igihugu nta jambo na rito yasubira kugira ngo nta demokrasi ibaho mu bucamanza
ugasanga huko bavuga ngo bashaka n'uko n'ababayobora batogwa mu banyabutungane bwabo ukamenye ngo hariho demokarasi mu butungane iyi demokarasi ya nome y'imivwa ati ku buryo bwo hejuru bazotora umukuru w'igihugu wabo araba iby'ubutungane bagaca bavuga ngo no hanze ngo niko bimeze iyo hanze bavuga nta nibwo ari cyo na gatoya ejo bundi mpamvu isomo muri Amerika imanza zagiye umukuru w'igihugu amaze gutanga intumbero emwe bajya bo gutungane nicyo bakurikiza turaba nyiri ku butegetsi yavuga ati uriya muntu w'ubutungane mpaka bamukure bashaka mukura
umucamanza wese yifuza demokrasi mu gisata cy'ubutungane agiye gusubirizwa n'abaca imanza zo kumugina ku mitumba
uyu aho mu butungane rwose akaza nabo batama ku mitumba niba kimanza murangabe rero murangaba uyu kasori rizwo kubyana ati uwo jijariya umucamanza mukuru nibyo wakogwa niba kimanza mukuru
kugavitani shimiri imana yahoze arongoye sandika y'abacamanza mu Burundi Simabu ngo birateye isoni kubona uwitwa ko ari umutegetsi nk'uyo yigizayo ibyafunditswe mu nama rukokoma y'ubutungane yabaye mu mwaka w'2013
kimwe mu bimenyetso bya mbere abantu benshi bakunda kubonera ko yuko ubwo rwego rwigenga koko nuko ababaserukira abandi ababa barongoye abandi muri ubwo rwego baba bizigiwe na bene wabo kubera baba babazi babazi icyo bamariye babazi koko yuko bahagararira urwo rwego ibyo nibyo abarundi bari banasezeranye mu nama rukokoma y'ubutungane yabaye mu mwaka w'2013 mugabo murabona yuko intwari ya CNDD-FDD atakitakoze kugira ngo ibyo abarundi bari basezeranye binyegeze hama ntishikwe mungiro
ivyo Gerard Daniel arongoye inama nshingamateka y'u Burundi yabishikirije muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba mu rugendo yarimwo muri ino ndwi
ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu ntwaro ibereye ku bitaro vy'i Makamba ikugwa ry'abakozi bo ku bitaro vya Makamba idakurikije amategeko ishobora kuzoteza uruhombo rukomeye ivyo bitaro mu minsi iza nk'uko bivugwa n'abakozi baho umuyobozi ajejwe ubutunzi n'iby'intwaro Eric Ndayegamiye amaze kwirukana bidakurikije amategeko abakozi bagera ku ndwi mu myaka amaze muri ayo mabanga wewe akababwira abantu ko atawo mukomakoma kubera ari inshuti ya Heverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
mu gisata cyo kumenyesha amakuru amakungu na cyane cyane umuryango w'umwe bwa Buraya barasabwa kwiheza neza ibijyanye n'uko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi ibyo ni bimwe mu butumwa butangwa n'ishyirahamwe CPJ ikingira abamenye shamakuru. Tom Gibson aliserukira ku mugabane wa Buraya anegura cyane ko mu Burundi atagukora mu bwigenge no mu mutekano biriho ku bamenyesha makuru abivuga inyuma y'itangazo ryo shira hamwe ryashikirije. Tom Gibson asubirwamwe mu Kirundi na Jacob Sibomana.
L'espace pour une vraie liberté de la presse n'existe pas au Burundi. On est choqué.
Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru nta buriho mu Burundi. Tubabazwa n'uko leta yashyizeho inzitizi ku iradiyo ijwi rya Amerika kugira isubire gukora. Ibyumvikana ingene abamenyesha amakuru babwirizwa kubandanya bakorera mu buhungiro. Ubutegetsi bubwirizwa kureka ibimenyesha amakuru byose bigakora mu Burundi atazi inzitizi barinze gushiraho. Ikindi ni uko ubutegetsi bubwirizwa gufuta ibihano byafatiwe abamenyesha amakuru muri Ruhuhuma ku bamenyesha amakuru indwi bari mu buhungiro bagirizwa kugira uruhara mu nteguro yo gushaka gutemba bagaze ubutegetsi mu 2015. Ubutegetsi tubusaba kandi gukuraho ibihano byo guhagarika amaradiyo yigenga nka Radio Public Africaine, RPA, Televiziyo Renaissance, bene kurekura site y'iwacu igasubira gukurikiranwa ukuri kwamwe. Ku byerekeye uruhara rw'amakungu, umuryango w'ibihugu bya Buraya wari ukwiye gusuzuma amateka yawo ku bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya urashigikira ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru n'ahandi mu makungu, kuko iyo tubikora mu Burundi. Ku makungu ku bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ubutumwa bwacu buzoguma ari bwa bundi. Nta burenganzira bwo gukora mu mutekano no mu bwigenge ku bamenyesha amakuru bose, kuko batanoroherezwa no kuronka amakuru mu Burundi. Ni ukuvuga ko bataronswa amakuru akenewe, haba mu bijyanye n'agateka ka muntu, ibiturire be n'intwaro ibereye.
Hari umugabo w'umworozi yahagaritswe nk'igendereza ryo mu ntara ya Cibitoke kuva ku wa mbere uheze. Amakuru yava i Buganda avuga ko uwo mworozi yariko asaba musantere wa komine Buganda ko yomusubiza inka ziwe yari yibwe, zikaba zabonetse mu iraro rya musantere wa komine Buganda. Ababanyi biwe co kimwe n'umuryango bakaba basaba ko uwo mworozi yorekugwa akanasubizwa utwiwe. Inkuru ya Beni Axela Kana.
Uwo mworozi azwi ku izina rya Emmanuel hari haheze indwi zitatu yibwe inka zibiri ziwe zibwa n'abantu bataramenyekana. Inyuma y'imisitari n'ikarondera ko yotorizo nka ziwe, ababanyi bahavuye bamubwira ko inka ziwe ziri mu iraro ry'inka zitunzwe na Pamphile Hakizimana musitanteri wa komine Buganda. Emmanuel yarashitse aho iryo raro riri maze aribonera ko by'ukuri izo nka zibiri ari zimwe ziwe. Kuri uyu wa mbere niho yaje gusaba uwarongoye iyo komine ya Buganda ko yomusubiza inka ziwe, ariko ntibyahavuye bimworohera. Abari ngaho kuri komine bari banagiye mbere kumufasha gusaba izo nka bigana ko musitanteri wa komine Buganda yaciye ahamagara uburongo igendereza mu ntara Cibitoke na wacayuriza imodoka ari umworozi aramutwara. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, imbonerakure z'umugambo uri ku butegetsi zavuye zija gukura izo nka muri iryo raro maze zijyanwa mu kibanza kitaramenyekana nk'uko aba muri iyo komine ya Buganda babyemeza. Abanyagihugu bakibaza ko uwo musitanteri n'uburongo igendereza bashaka kuzimanganya amatohoza. Ku bwabo ngo birateye isoni kandi birababaje kubona umutegetsi na musitanteri afatanwa itonga ry'inka zari zimaze iminsi zirondegwa. Basaba ko ababakurira nko mu gipolisi na parike kumushengeza akanahanwa hisunzwe amategeko. Ababanyi hamwe n'umuryango basigura ko gushika ubu bataza uwo mworozi Emmanuel afungiwe. Mu gihe uwo mworozi yari karasunagurwa agomba jana n'urongo yigendereza, musitanteri wa komine Buganda yabwiye abari bahari ko Emmanuel adandaza inka mu gihugu cya Congo kandi kibujijwe. Ibyo abanyagihugu bakaba babitera ibyatsi kuko ngo bamuzi nk'umworozi gusa. Basaba ko yorekugwa kandi agasubizwa inka ziwe. Uruganda rwa Radio Nzamba rwahamagaye Pamphile Hakizimana arongoye komine ya Buganda, akaba yamenyesheje ko atacavugira kuri Radio Nzamba.
Ni kuri iyo nkuru yo mu ntara ya Cibitoke duceye dusozera ko amwe mu makuru twabashikirije muri ino ndwi turiko turasozera. Mugire amahoro naho ubutaha.
Nzambira samirana.
Amakuru yaranze inundu.